Kune mijwi ya Amerika. Ikaze mwese. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo byerekeye amagara, ubuzima n'ibindi byose byerekeye umukenyezi cyangwa umwigeme. Kuri uno munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe nibyo tugiye kuganira ko. Uno munsi tugiye kuganira ku mwuga wo kujajura n'uruhara rw'abakenyezi cyangwa bigeme muri uwo mwuga, ibyo bita comedy mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa Icyongereza. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro tugiye kuganira ku mateka y'uwo mwuga mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kubifashwamo n'umuntu akurikiranira hafi amateka y'igihugu cy'u Burundi, n'umuronzi umuhishuzi, akaba arongoye ikiganiro Ikirundi cy'Abarundi kuri YouTube, Facebook, Instagram n'izindi mbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro turaza kuganira n'umukenyezi yitwa Teresa Miburo, aba mu gihugu cya Australia, akaba ari muri uwo mwuga w'abajajuzi. Patrice Ntafatiro akaba ari mu gihugu cya Canada, agiye kudufasha ku mateka y'uwo mwuga mu gihugu cy'u Burundi. Mutama Patrice Ntafatiro, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego ndaguhaye mwiriwe.
Urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kugira ngo udufashe ibijyanye n'uyu mwuga usanzwe utamenyerewe cyane, ariko utanguye kwibonekeza cyane mu bakiri bato, abakuze mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hanze. Uno munsi nk'uko twabivuze turaganira n'umukenyezi witwa Teresa Miburo ari muri Australia. Ibintu bitaboneka cyane ku bakenyezi n'abigeme, turazi mu Burundi hariya imisore n'abagabo bakora uno mwuga. Rero duhereye no kuri iryo jambo cyangwa uwo mwuga ku bakiri bato cyane cyane batazi umujajuzi, iryo jambo ryavuye he? Abenshi nta n'iryo bazi bakiri bato. Utubwira gato muri make iryo jambo ryavuye.
Ego ndakengurutse gose no kumwoga no kumugiziro kugira ivitanga n'ivusigarana kubera rampa ijambo. Neza na neza ivyitwa comedy mu Gifaransa, mu Kirundi ni nk'ibijajuro. None rero mu buryo bwo kujajura rero no vuga ngo izina rivuye mu bijajuro ni ukujajura canke ubujajuzi. Ubujajuzi rero bucabuba uwo mwuga wo kujajura umuntu avuga ibintu bitwenza. Kuko umuntu ntiyoza kuvuga ngo ni gute oya, ni ubujajuzi. Hanyuma nawe umuntu ajajura acaba umujajuzi, ari umupfasoni ucaba umujajuzi kazi, niko novuga. Hanyuma uwo mwuga nawo novuga ngo umujajuzi none akora iki? Neza na neza umujajuzi arangwa n'ibintu bibiri. Ararangwa n'amajambo avuga meza agatuma umuntu yibagira imyitwarariko yari afise y'ubuzima. Hanyuma uwo mujajuzi akamukura muri iyo myitwarariko igoye akaja ahandi hantu ashobora gutwenga. Icya kabiri rero kiranga umujajuzi nuko ashobora kuba ari ingiro, ukuntu akora ibintu, ukuntu yigenza, bica bituma umuntu amubonye aca atangura gutwenga, agatangura kuryoherwa. Mugabe ibyo bintu byose umugambi uriho nuko umuntu ava mu myitwarariko yari asanzwe arimo kugira ngo ahebe atwenge ahebe ashime no kuvuga ave mu byararimwo atwenge hanyuma no vuga ngo yikuri ivumburi byingene umuntu abameze niko no vuga mu majambo make aho nariko ndasigura ico ubujajuzi kivuga abantu rero bakeneye kwibagiza imyitwarariko bari ubwoko kwinshi jewe natoye mu burundi bwiwanje natoye imigwi itatu kandi aho n'abarundi barimwo hari ubwa mbere abakuru naho no vuga umwami umukuru w'igihugu abaganwa abo bantu kubera bafise imyitwarariko misi yose twe twabashinze ko badutwara ko twabashinze gutwara igihugu no gutwara twabashinze amabanga no kuvuga bamafise imyitwarariko igoye cyane kuburyo usanga bakenera umuntu abajajura kugira ngo bahebe batwenge biyibagize ibyo barimwo umugwi wa kabiri nawo ni abantu batunzi nta mwanya bafise wamusanga bariko bari rushye nyuma yitunga cyangwa ugasanga nta nitiro bagifise kubera bibaza ngo iryo tunga bavagiba hanyuma ugasanga rero barakeneye abantu babajajurira kugira ngo bashobore kubyiyibagiza abagatatu rero nabo ni nk'aba bo muri Canada nk'aba bo muri Amerika uri ahantu abantu imibano bayishira no vuga nti nta kamaro bayiha kanini ugasanga nukuvuga misi yose bafite imyitwarariko amenga bariko bariyuka ntibaronka umwanya wo kuruhuka kuburyo bayinda gutanga amafaranga kugira ngo bagende ahantu baronka abantu babatwenze baronka abantu bajajurira rero nkacangaruka rero ku mukuru w'igihugu canke ku mwami haba hari abantu rero bajajurira umwami bakamujajurira bavyina baririmba kunanga ko rero umwami yaba ari umuntu akomeye gose nta muntu yavuga nk'uko ndiko ndavuga umuntu yimukumujajurira aramubwira ati rero urabona mwami w'u Burundi uri intwari uri umuntu mwiza akumva rero ko aryohewe akumva ibintu ngere bimeze ni kurya rero yacaruhuka mu mutwe bakamubwira ibintu hanyuma kandi ibyo bintu by'abantu b'abakuru haraba n'amazina umuntu akavuga ngo jengo ni igikoko akavuga ni akiyitirira ibintu byinshi cyane hanyuma umuntu akamwumva akabona kumugabira hanyuma akumva ingene urubanza ingene ingwano yagenze akamenya ingene ibintu byageze mugabo burya ibyo bavuga mu mazina siko biba byaragenze mugabo umuntu ariyongera ko n'ibindi byinshi akavuga ngo jewe ndi ibi umwami rero akacyumva ko biryoshe hanyuma agasomoka hariho jewe nk'umukuru w'igihugu jewe nzi gushika uno munsi aracyariho uwo mukuru w'igihugu arakenera umuntu agenda kumuganiriza ku mugoroba hamwe ibintu byose yahejeje yacuye ibikorwa akatakenera umuntu agenda kumuganiriza akamucira umugani canke akamusokoza canke akamubwira ibintu biryoshe abakenera umuntu amukuramwo za ngorane yari yirigwanye abakuru nabo nuko nyene amafaranga novuga nti abatunzi nabo nuko nyene babiruka inyuma amafaranga ugasanga nta mwanya bafise rero niko je no kubwira ingene byagiye biraza rero umengo nico kibazo bari babajije hanyu je ingene nje ndabivuga rero novuga nti abami navuze ko babarimbira kunanga hanyuma barabacira n'imigani bakavuga n'amazina y'ubuhizi hanyuma hakaba nabigeretse ntacyo nari navuze abiyeretse rero hari ubwoko bubiri bukwiyereka hari ukwiyereka kugira ngo bigine umwami bigine umuntu mukuru aryohegwe abarabe no kwiyereka bariko bategura ingwano no kuvuga bariyereka ingene bagenda imbere ingene bagaruka ingene bagenda iburyo ingene bagenda ibubamfu ingene bacunda ingene binyegeza navyo barabigira no kuvuga rero hari cyo no kuvuga nabiyeretse biyereka umwami kugira ngo aryohegwe ku mugoroba izu ukwezi no bwa kwezi kwaka canke mbere no kumugoroba itararenga abona ba mbere hariyo kandi abatimbo twega abatimbo turashiramwo kujajura mu ngoma nkubu hari umurisho w'abantu bagwaye imvunja biragoye kubibona mugabo ntacende umutimbo je ndabizi hariho umurisho batamba nk'umuntu ugasangara sinje akataduza kuguru ukamenga amabuye aramutonetse ibyo abantu ntibabimenya mugabo n'umurisho wo kujajura kugira ngo umuntu agire utuntu
hariyo n'umurisho wa kiburegwa umuntu akaburegwa akaburegwa mugabo gatamba umurisho akatamba umurisho ndazaho kurungikira umusaseridoti w'imakebu uko yatambye umurisho ya umutambye nkuko nyene ariko arajajura abantu bagatwinga bagatwinga kubera ko ariko abigira ukuntu atwenza abantu mugabo ariko arapuza ingoma ariko arazitamba hanyuma rero byahavuye bijya rero mu byajuro no mu bantu basanzwe bakaje batangura kujajura bakavuga iby'abantu basanzwe umugabo ngo yakoze iki ngo abagabo babiri ngo barahuye barasekana imitwe umwe amubwira ngo ngurabona we wagiye kuncako kinone we ko ngurabona ngiye we wagiye abagabo babiri barahuye barasekana imitwe hanyuma umwe abwira ugundi ngurabona we wagiye kuncako ngubwira nk'utabona ugundi ati we ubona ni kubera iki waretse nka gucako urumva nk'uwo n'umugabo n'umugore ndaza kubishyikako umwana abasazi imbwa ibiti ibintu bivuga ibikoko ubugomba n'ibintu byinshi byahavuye biza birajamwo hanyuma rero nayo narunyonga na Samanda ndaza kubigarukako hanyuma byarabandanije hava haraza ninde ninde yo mu gihe kiwacu mu gihe tagiye tumwami n'abagabo n'ukugira ngo bibagize abantu ibintu byagiye biraba kugira ngo abantu bumvirize baryohewe kubera bariko barakina no vuga nti ingene ubuzima bwenda haraba kandi na théâtre théâtre mu kirundi ndayita ibiganiro bikino cyangwa ibiganiro gikino n'ukuvuga ni kiganiro mugabo akaba ariko arabikina mugabo icyo kiganiro kiba kibaho abo nabo usanga hariho sibazuri hariho kiraranganya hariho na jewe naranditse ibiganiro bikino ibintu bya gutyo araba kandi nk'umubanyi umubanyi niwe muryango sibazuri yarabyanditse cyane rwose byarafashe abantu benshi n'uwitwa Adolphe Ntibasharira afise umugwi witwa Bamagana nawe nyine yarakoze ibintu byinshi ubu naho hariho imigwi myinshi cyane je gusabwira ngo sindanye imare yose novuga umugwi umwe witwa Mr. ndamwibagiye Mr. Sami afise Rukundo TV nawe nabo nyene barabigira neza turaza kubigarukako rero aho nagerageje kuva kera ngene byagenda ku bami ngene byahavuye biza birashikira abandi bantu basigaye bazavuga imbwa bavuga inkoko bavuga iki harazamo inarunyonga harazamo Samandari harazamo ninde harazamo basibazuri n'ibiganiro bikino harazamo rero na Rukundo TV je niko nabivuga mu majambo makeyi ngerageje kuvuga kuva kera ushika uno munsi aho tugeze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba ubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
mwadufashije cyane rwose ndize bitari bike byinshi cyane ku mateka y'abajajura kuko ntitwabibonamo cyane benshi bashobora kuba batabibonamo mu myuga itandukanye yuko nk'abatimbo harimo abajajura harimo abakina utujajuro ntitubimenye yuko ushobora kuba ari n'umwuga wabo none uwo mwuga nk'umuntu ariwo akora mu buzima bwa misi yose muri kahine boba baramufata nk'umuntu afise umwuga nyawo cyane boba baramuha iteka kuko hari igihe usanga umengo babifata nk'utugugu muri kahise uwo muntu baramuha agaciro muri uwo mwuga wiwe
mupaso ni Oriane Tangishaka abarundi hariho igicumuro bakunda gukora cyane kandi bakwiye kugikizwa abarundi barasuzugurana abarundi barasuzugura abantu b'utugenegene barasuzugura batimbo barasuzugura abantu batamba biyeretsi ndawa karuru kasa anzuki. Abavuzi ingoma barashobora kuvuza ingoma gushikaho sambiri hanyuma indongozi gahabiza bakamuvugiriza ugasanga bo bagiye kandi bo bafashije mu rubanza rwaryoshe kubera ariho bari bari ugasanga bagiye kuronka kayeri basigaye bari mu guhera ugasanga babandi yego basanzwe nyine mengo byari bisanzwe no babanje kwakigwa icyo rero jewe ndaronse umwanya kuca ndakivuga urakoze kumbaza ico kibazo n'ukuri abantu mu Burundi barakwiye kwikebuka bagasonera batimbo bagasonera abagore batamba bagasonera biyeretsi bakamenya ko bakoze bakoze abo bantu rero bajajuzi ntibarabwa neza kiretse ku mwami gusa ntibarabwa neza kuko hinge ndakwereke umuntu ajajura ugasanga nkuba afite nk'agakembe ugasanga nkuba afite nk'umuduri bacabona kumengo numukeha bwenge ikigugu babona mengo nakagugu ariko araririmba twe mu giheta turagiheta tumwami nabagabo turavize umuntu wa Mariko avuze umuduri abantu niba musonera baramuraho mengo ntacamaze ari bindi bintu byoshye ugasanga nkeshi imana Emmanuel umuntu yasize imiduri komeye gose twigisha ugasanga yapfuye abantu babona kumengo ntacamaze mugabo je bigenda bifatako ari umuntu akomeye gose abantu babajajuzi abajya bakinyi baninde abantu banditse ibiganiro bikino nabantu bakwiye gusonerwa gose mugabo ingene barahabwa baragumengo nabantu aco bamaze umengo nta kintu kimya kimya bakoba no vuga ko bafise mugabo barakwiye gushigikirwa barakwiye tugira imana ko dufise leta nkozi mu Burundi hanyuma babarondere babafashe barabe ingene bashobora kwisunura gusumba ndaza kubishikako mu byo kumbore uhavuza kumbaza ndaza kubishikako kera ntibarabwa neza kiretse ibwami abantu bari batonye ibwami ko umuntu yavuze inanga yabayicaye iruhande y'umwami kubera ntiyari kongorera umuntu avuze inanga ntiyari kuryoherereza umwami yongorera umwami yabwiza kuba ari hafi yiwe kugira ngo yumve ibyavuga abo bantu rero bari bafise n'inka barabagabira inka kubera wari umuryango w'abantu bavuze inanga kiretse ku mwami gusa mugabo umwami yamaze gutanga tamwami tugifize mu Burundi abo bantu bace barabwa nko kumengo ntacho bamaze niki iratituka 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 kubujyo nk'abantu bivuga amazina ngoma ndaguha karorero hariho umuntu w'umunyamwaro yitwa Gaspari Bayagana kandi ari gitega arivuga amazina yarubahutse aratujajurira aratubwira amazina aratubwira inge n'abarundi bariko baricana 93 na 5 hano rufaranga bamuhaye hariho numutegetsi yamwemereye amafaranga kubera icyo cese yavuze ngo aho hari kera kera nkubitira kagahinda kagahindira mu mutima kunyote wa mahoro hano rufaranga baramuha gushika no munsi mu 2021 na karodari nguhaye rero ingene bafatwa nabi ingene abantu no vuga ngo babajajuzi nkabajya bagira comedy umuntu arabarabuka minga n'abakehabwenge nabo barafasha ibintu byinshi cyane barazora mu mahanga mu za Amerika mu za Canada mu za Australia ingere abantu bubashwe
bakandi bakorera amafaranga atari make usanga mu bantu bifise ari barimo cyane hama kandi rero kuri ico nyene ubunye turatangiye kubona abagabo babikora kandi bakabihemberwa turafise bakigingi nabandi benshi batanguye kuza kandi numwuga utanguye guhabwa agaciro kuko barabona yuko bishobora gushikana umuntu ahatari hato ariko kandi rero dusubira inyuma mu mateka tuganira ku byerekeye umukenyezi n'umwigeme muri kazoza wavuze na runyonga otubyira uruhara rw'umukenyezi cyangwa umwigeme yakinye muri uwo mwuga muri kahise kumbure duhereye kuri inarunyonga n'abandi
ijye n'ibintu bimeze nguko neza na neza nuko abafasoni nti novuga ngo bari kure gatoyi mu ntango y'ubujajuzi abafasoni n'ukuri ntibari hafi na hafi kuko ntibareka ngo umufasoni novuga ngo avuge ijambo mu bantu kandi umuntu ajajura abwiriza kuvuga ibintu abagabo bose bumva n'abafasoni bose bumva rero ntibyashobora koroha aricyo gituma twavuye turonka umugabo yitwa Samandari yajajura bakavuga bati Samandari yagiye ibwami bamuha imvuzo hanyuma nawe cararondera imibindi 12 yuzuye imvuzo zibayiza gemura ati Samandari wewe ntibikunda ni kubera iki ugemura imvuzo ati je nabonye arizo bama nkagira ngo nizo bakunda mu yandi majambo Samandari yari umuntu ntiwumva turabigarutse ko byabinde samada yumujaju ziba kamuraba baramugaya bati muhimbuzu uwo akuna kajaju rero rero tumaze kuronka samandari baciye murondirira umupfasoni baciye murondirira umugore inarunyonga inarunyonga numuntu akomeye gose mu byajuru inarunyonga rero jewe sinda mukiri rubanza abandi bose amucira kubera bavuga ko ari umuntu w'umushirashuzi igitabanga umuntu atagira gute inarunyonga numuntu akwiye gusonerwa mu Burundi inarunyonga numuntu numupfasoni yafashije ubujajuzi mu Burundi
icyo kintu turakibona cyane kandi ukivuge ko kuko iyo umugore agiye ahabona no muri iki gihe usanga bamwitaye majambo nyine ariko dufashe kumva ingene yashobora guseruka
inarunyonga ehe ndarira inarunyonga neza na neza kuba zinarabigiriye uburonzi nibyo hari byavuga birimo ibishegu birimo amajambo ameze nabi kubera bena samanda urumva bacye abahubuza nyine samanda ari umugabo inarunyonga nayo n'umugore urumva nuko nyine bacye bagira ibintu bidashoboka n'iki urumva nka samanda ari na inarunyonga bahuriye mu isengero inarunyonga samanda ati turaba hanyine inarunyonga samanda ati inarunyonga ati ariko nta soni ga samanda ari mu isengero hanyuma samanda ati none se we wajenga hari ibintu byagutse urumva rero inarunyonga hari habamubona kumengo ni gitabanga ni gishegu ntacamaze oya ajya mayagwa burya bujajuzi birya bijaju turabikeneye kugira ngo twimaripfa yo kuvuga ibyo tutovuze mu biganiro bya misi yose mupfazo nitangisha akantu cha kwaduka n'abana bawe ariho bari n'umugabo wawe ari hari utabari kuvuga ngo inarunyonga ngo ibi oya mugabo muvuze muti tugomba tujajure muca mubivuga mugatwengaye mugatwenga mukeguka n'ukuvuga nibyo nyene nibyo bituma inarunyonga agira kamaro kubera aradutuma twikuramwo ingorane twa dufise kugira ngo tube beza gusumba no kuvuga izo ngorane zihere inarunyonga rero afise ikindi kintu ciza inarunyonga ikindi kintu ciza afise niki je hariho akajajuro kana akajajuro natangwe kumwiyumvira ko ndoza akajajuro inarunyonga bamubajije bati mbe inarunyonga wewe none ko uriko kuri kurihambisha abana ati ego urumva ati ntakundi ndi bugire none ninde yari kubampambisha mu yandi majambo inarunyonga kubera uko kuntu nyene nizongeso niki ndagutakiye abantu baramuvuye ko no kuvuga baheje kwerekana yuko imico kama y'abarundi barayihebye kuko badaheza ngo baheze inarunyonga naho yoba yari igishegu naho yavuga ibitari ibyo yari umuntu abuze umwana baraheza bakaja kumufasha kumufuba nk'icyo kintu ahantu hatangwa kwimva ni eh kwa muri inarunyonga adufitiye akandi kamaro kuko aratwereka kubera nakajajuro kandi kavuga kati inarunyonga bamubwiye bati hapfuye inkumi ati ubonye ati yo ni misoma y'urupfu hanyuma bati none ga inarunyonga ni kubera iki warize abana bawe bapfuye ati none ko je nari ndabareze je nyene ninde muntu nigeze kubona ngo aze kubamfasha yumvise nukuvuga nuvuga ko ari ubujajuzi bwerekana izindi ngorane abandi bantu bari bafise kumure bamwitaho bamufata nabi naho yuba yavuga ibintu bitari byo aguma yarumva rero umupfasoni iyo agiye muri ibyo bintu agatangura kuvuga ibintu abantu bose babona sino mu bundi gusa no ngaha cyusanga bamubona mengo arerura aracomotse kwibanga kuko mwebwe abapfasoni murafise irindi banga twebwe tubakenera ko guca bugufi kutigana abagabo ibyo bagira kubera abagabo hari ibintu bakobwa ugasangana ubugesera umupfasa nabigiyemo usanga bisa nabi gusumba mugabo ubujajuzi ikaye ni ibintu byiza cyane narabonye n'abakobwa bakina neza muri Rukundo TV babikina neza mugabo n'ubundi baca bafata nabi kuko na jewe kugira ngo abakobwa njobore kurengera ibyo bakina mbone ko bakina neza nuko mba mfise ubundi bwenge mu gukunda umugore yitwa Mukamunwa sinda mukunda nk'umugore wanjye umugore wanjye ndamukunda oya ngomba kuvuga mu gukunda ibyo Mukamunwa yakina umubanyi niwe mujyango wa Sibazuri byarangora gose numva ko ari umukinyi mwiza kandi abagore rero bacha bakina neza gusumba bacha bigira neza gusumba azora bwa mugore wo mu gihe tumwavuga ngo abikira Maria mawe nabahungu bose ngo basubira mujya mugore nge navuga kuko abikina neza cyane kuko ajajura neza gusumba rero abafashoni barafise akamaro kanini muri uwo mwuga barakwiye no gushigishwa gusumba niko no uvuga
nivyo murakoze cyane none ubona uwo mwuga bashobora kuronkamwo ubuzima mubona bashobora kuzokwemegwa bagahabwa urubuga bagakina utwo tujajuro ku rugero rwaho bo bikuramwo umwuga ubahemba
byoshoboka nka kujya twaraye turonse ishure ry'imyuga nyine cyubahiro Petero Nkurunziza gibugendana mu ntara ya Gitega hoba ishure bijanye nibyo cyo bavuza cyane kandi bagahimiriza n'abagore bakarijamo mbere bagatsinda na kaminuza hakagira nabo barungika hanze aha muri Canada mbaye hari abantu biga kaminuza bakiga kujajura bakabyiga kandi babihera mu wimbi mu 1910 je mu 10 narigishije abanyeshure bagira ikintu bita improvisation no kuvuga bakubwira bati bakubwiye urupapuro rusa gutya gerageza kuruvuga ku bintu abantu batwenge umuntu atangura akavuga ku bintu bakamuha amanota iryo shure rero jewe ndipfuza ko ryojaho kare mu byo nipfuza kuzokora ibyo birimwo ndipfuza kuzogira ishure bijanye n'ikindi cy'abarundi kandi mu kindi cy'abarundi ubujajuzi buzaburimwo hamwe abantu b'abahungu babyiga n'abagore bakabyiga hanyuma bagatera imbere utinone byo tunga abantu bapfashoni none nani ntara karuka rukundo TV barabayeho kubera barakina udukino twinshi cyane hanyuma bagahembwa uko biri kose si menshi mugo barabayeho ibyo bintu bashaka gutunga abarundi n'abarundikazi abarundikazi cyane cyane kuko umupfashoni yari kabikina bisa neza cyane n'ukuri je sinzi ngene nobikubarira umupfashoni yari kabikina akabikina abishaka kubikina biraboneka biraryoje kubera umuhungu ingenda kwa karurero umugabo agiye kurondera umugore hanyuma gatara kumubwira utujambo twiza ibyo biramenyereye kwa bagabo bagira uko mugabo ari umugore atanguye kuvuga amajambo meza avuga ati nkubu jewe urya musore kuhura numubwira aya majambo oh usanga biryoje gusumba kuko ntabyo wari witeze bica bituha gusumba naho mvuga rero abagore abapfaso ndabahimirije gose n'ukuri jiteho iteho ubujajuzi iteho kujajura kuko birababera bica bisa neza gusumba niko no kugira
none abariko barakumva babitanguye cyane abanyipfuza no kubijamwo kandi babona batigenda bifitsemo umugisha koko uwo bahanurike
nibatera imbere ni wagomba jewe sindabizi cyane si jewe n'ukuri jewe n'izi bintu by'amayagwa no vuga nti ibintu byanye ni byese mugabo hariho umupfasoni yoba gomba gutera imbere akambira ati Patrice hari kintu womfasha jewe sinoreka gufasha gukosora kumurugika ku bantu bashaka kumufasha hari abantu benshi tuzina nyingaho hariyo ayi Bujumbura hariho navuze ngo Mr Sam Chanke nundi twandika yemwe kijingi hariho na no witwa aransize river nabandi ndabazi abo noshura kubarungika ko nti uyu muntu murabe arafise impano yo kubikora kandi wo bikora neza nabakukeyi bose bakinisha areresi bakinisha maninde boshura kubigira bagende mu gihe biyige ngene bavuga neza noshura kubarungika mu gihe cyabakabakira bakabigisha hanyuma bagatera imbere niko no uvuga
nibaza ko wadufashije byinshi cyane mu gice cya mbere cy'iki kiganiro cerekeye umwigeme n'umukenyezi muri uyu mwuga turabishima cyane gose umutama nta Patiro Patrice urakoze cyane gose ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe
yego urakaramura kagwirira gahora ku ngoma mfashoni
ubandanye dufasha ku mateka y'igihugu cy'u Burundi kuko hariho byinshi dushobora kumenya hariho byinshi dushobora kunguka urakoze cyane gose
ego imana ni hafi cyubahiro yoyo intizugo bwenge mfise hamwe nkabusangiza n'abandi
murakoze cyane
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Nkuko twabemereye muri iki gice cya kabiri tugiye kuganira n'umupfasoni Thérèse Miburo Thérèse Miburo akaba ari umurundi kazi aba mu gihugu cya Australia mu mahanga niwe mutumire wacu akaba ari umurundi kazi agira ico bita utujajuro n'umujajuzi akaba nikora n'ibindi byinshi aza kudusigurira muri make reka twakire umutumire wacu umupfasoni Thérèse Miburo kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane Oriane.
Kumuko twabivuze murakora utujajuro benshi baramaze kukubona ku mbuga ngurukana bumenyi kuza Facebook, kuza WhatsApp na Instagram na handi uri kuratwenza abantu kandi bakabikunda. Reka dufata kanya twumvirize kamwe mu tujajuro abantu baheruka kubona mu minsi ya hera aho ari kuratwenza abantu mu munsi mukuru. Ni Thérèse Miburo ariko aratwenza abantu cyane mu munsi mukuru Thérèse aho banze ukatubwira ingene byari bimeze uwo munsi mukuru cyagutumye ugenda kwerekana cyangwa kubwira utujajuro abantu bari bari muri urugo rubanza byari bimeze gute
wari umunsi mukuru w'umwaka mushyashya hano muri Australia aho turi turakunze guteramira hamwe uyu muryango wari wadutumiye bari basanzwe bafite n'umunsi mukuru wo kubarungika kubazanira buzukuru hanyuma rero kubera bamenyereye barakunze kumbwira ngo uyu munsi uratujajurira uradutera udusuru nuko byashye
tusubiye inyuma gato madamu Thérèse Miburo ninde turumva ko uri umurundikazi uba muri Australia watwibwira ukatubwira ibindi byinshi kuri wewe uwuriwe
ego njye nitwa Thérèse Miburo niyo mazina y'ababyeyi kenshi bavuze nivuge cyangwa ndakwivuga nti nitwa Thérèse mukunda abantu nyise mu kibu ke nuba wihenze nzira kubesha kuko akunkundira ko nkubesha tunyangire ko ndakubwiza ukuri kuko ukuri guca mu ziko ni gushe nkunda kuvuga mwabigize umwuga na karengo ntirivuga uko utari vugurize kuko urizi ntiwagize ijambo kandi hakunikwa n'ijambo tunigwe n'uri bwi kuko ijambo ntigigera ribura ahubwo ribura urivuga ni Thérèse mukunda abantu umuntu w'abantu akunda ubuntu kuko bisa ubuntu abafise abantu ubuze ubuntu abahuze abantu n'ibintu kandi ahorana intuntu nakare gutunga so gutungane go ari kimenga na bagenzi aho rero mba nibuze izina cyo kandi anyuma rero ndi ndumubyeyi ndubatse nsitse abana bane mu buzima busanzwe naho nsanzwe ndi mwigisha kazi mu mashuri yisumbuye hano muri Australia nigisha ibiharuro hamwe n'inyabwonko informatique information technology ego pe hanyuma naje muri Australia mu 2007 naje nk'impunzi murabona ndahamaze igihe kitari gito
igihe kirekire cyane kandi turumva yuko uri umukenyezi uri muri twinshi urakora urigisha ukaba ukagira utujajuro urarera abana ibyo byose ubitorera umwanya gute kugira ngo ushobore kubikora byose kandi ugumane umunezero cyanke uko gutwenga tubona twumva no mu masanamu ya video dukunze kubona kumvuga ngo rukana bumenye
ndagerageza mu mwanya mutonya ndo nka ngerageza kuronderera umwanya kimwe cyose novuga nti nk'ibyo kujajura gutwenza sinkunze kubikora buri gihe ni ibintu biza rimwe na rimwe nka rimwe mu ndwi dufate urumva rero ibyo ntibitwara umwanya mwinshi ariko nabonye cyane cyane ni ukuba ubiha umwanya ukumva ubikunze ego
none nka kujya wivuza amazina uko kuntu uvuga utujajuro ni ibintu wize cyangwa ni ibintu byakujemo wasanze ubifisemo impano umugisha byaje gute
novuga nti n'ibintu nisanzemo kubera kera bambwira ko ndi umuntu atera inkuru nari umuntu akunda kugira udusoni isoni mugabo mu bantu menyereye nk'abatera inkuru bagaseka nyine bikaba mwene ibyo bakavuga ngo ndatera inkuru mugabo aho ngereye muri Australia abantu baraza nko turabamuhira tugatera inkuru nk'abatera inkuru batangura babikunda bambwira ngo ni byiza rero niho nigira umugambi wo kuziga narabyizeho gatonyi hariho ivideo nkora utujajuro mu Cyongereza niwo munsi wari graduation hanyuma rero abantu barabishimye nabisize kuri Facebook na YouTube barabikunda ibyo byose nabyo naho nabyize gusa ndibuka ko twiga amapoeme mu Gifaransa mugabo nkibuka ko twiga n'ibyese rimwe na rimwe nagiye mfata anganya hari igihe asanzwe azi byese neza ashobora gusanga hariho nkeka nk'utwomburamo mugabo naho nabyize cyane cyane
ariko kandi turabona yuko umaze no gukina utujajuro imbere y'abazungu imbere y'abanyamahanga turavye ku mvuga ngo rukana bumenyi none navyo nyene ni ibintu bipfuza kuzokuramwe umwuga canke kuzotangura kuronkamwo kumbure kitu kidoge nkuko bavuga amafaranga ukabikoreramwo ukabironkamwo amafaranga
ego me kubera mu kirundi bavuga ngo duke twanka mugisho urumva yere bizanye nkaka gahimbaza muski urumva kari ibintu byiza kubera kandi ndabikora ndabikunda
none mu bisanzwe uravye igihe bimazemwo n'igihe kumbure byagufasha kugira ngo uje kumbuga ngo rukana bumenyi ubona ushimika cyane kuvyese canke kutujajuro ikintu ushimika ko cyane cyane iyo uri kurakora amasana tubona ku mbuga ngo rukana bumenyi biba ari ibihe hama ubutumwa uburi kuratanga akenshi buba ari ubutumwa bumeze gute
mu bisanzwe ibyo nshimikaho cyane ni ibi byo kujyajura no gutwenza mugabo kenshi kubera nkora icyo bita stand up comedy usetsa abantu ubona rero iki gihe cya corona cyaratumye atabantu bakoranira hamwe ari benshi bica bituma ni umwanya munini nawo ndawushyira ku byese mugabo nabyo ndabiha umwanya ushaka nko kungana hanyuma warubajije uti ubutumwa bigenda gute kenshi nkorera ku butumwa bwo mu buzima busanzwe hari igihe cyane nko mu byese niyumvira icyiyumviro nkaca ntangura kucandikako cyangwa n'umugenzi akakimbwira hariho iki icese nanditse yuko uwase guhetwa n'umujyango ahetwa n'umujyango no vuga icyo cyimbiro nagihawe n'umugenzi rero bivana n'ibyiyumviro by'ubuzima busanzwe
uwo ba wari warashize ku mbuga ngo rukanana bimenye kuri YouTube kuko turabona ko hariho imwe wari wambaye imvutano yo bari yo video tubona
icyo ni cyese cy'abakenyezi kivuga mu rakabura nikaboneke nariweje n'abakenyezi babitanga cyane bakora mu miryango utuntu n'utundi bimpa ingufu zo kwandika icyese cyo kubakeza kubera nabonye ibyo bakora ari bitangaza
reka turabe cyane twumvirize icyo cyese wanditse ku bakenyezi
Nangiye kandi kubayishaje nk'uko mubimenyereye uyu munsi urabona bazaniye ikindi cyese gihayagiza abakenyezi cyese cyitwa kiki mukenyezi urakabura ntikaboneke kibibatse nk'izuba riserutse uzurinda ishengera atabugututse kuko wamuturagize imana ukubyeze udusosora gusumba umutama udukomeza gusumba n'abari imutse ni wowe nyaga umutima w'urugo buri kiremesha mu muryango nk'uko byamye kuva no mu ntango urakabura ntikaboneke kubo wibarutse uri umwe muri benshi ku isi ariko abaho basumbira isinzi ry'abari kuri iyi si kiraho ubawuba ubengerane nk'ikirengarenga kandi ntibuse kuba gucwenga kuko ubusa cyaturukiye yamavuga ngo arabibera ikebe byayo akibagiza ko ari bwo bwiza nyabwo bwayo mukenyezi nkunda nkundira ngo wayagize n'abari kurebaye si mvuga si ugushikuza kuko ntawe utazi uko ibyo ukora bizize imana ntiyashimye ko witwa umurundi gusa yaguteye iteka ryo kwitwa umurundi kazi kuko wavukanye akazi yivutira umunyafurika w'umunyafurika kazi waba umuzungu ukaba umuzungu kazi waba n'umwarabu ukaba umwarabu kazi kuko twese tuzi tuzi kuri umukozi njya nkubwira ubushyuhe ku muzirikane kandi ubifatane agaciro wibuka ko imbuto y'umugisha yamuka ku giti cy'umuruho urababara ngo tuvuke hari naho wasize ubuzima ariko aho uri hose uduhoza ku mutima iyo tubaye abana babi turi abawe twaba beza ngo turi abagawe ariko ntibigera wirangiriza ko turi abawe kuko uzi neza ko turi ingabire wahawe urarira ngo duseke urabura ngo turonke uraburara ngo duhage shonyanga shakomanga ushimwe na bose kuko uko biri kose turi umukenyezi gusa uri umubyeyi uri umurezi uri umubanyi uri umuvukanyi uri umwamikazi w'abakunzi n'abakuzi kandi igisumba byose urakabura ntikaboneke murakoze igitese mwagiteguriwe kandi mushyikirizwa na Tereza mukunda abantu umumararungu n'umurebesha kiyago wanyu mukaba mwakunze kino cyese mugisangize abantu
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mfaso ni Tereza Miburo uwo mwuga urawukunda uzobandanya ukora no muri kazoza
Ego ndafise ihangiro ry'uko nzobikomeza kandi nohimiriza n'abandi bakenyezi ko bokorera ku ngabirano bafise impaka byo kujyajura byo kugira gute ikintu cyose ukunda ukironderera umwanya naho buba muto kubera nicyo gituma ubwira uwo munezero usanganywa ugufasha no gukora ibindi
urakoze cyane rwose madame Tereza Miburo turumva ko akanya mufise ari gakenya ariko reka twumve ikindi cyese mufaso ni Tereza aheruka gusohora ku rubuga ngurukana bumenyi akaba yacise reka kwiyanka
ndabaha ikaze mu cyese ni isenti reka kwiyanka
Ewa mukezinka reka kwiyanga reka kwikoroga ngo ubisiga mukorogo ni nko kwita mu kinogo reka kwikundwa akaza wibuza byiza byakazoza ngukunda ukunze kuko washatse kuguta ntumurinda gutata mukezi nka wanje rega niyiraburika mwaye wanka kwirabura byose ukaburuka runira kubura tibagiye n'ibigwaro ushobora kwikwegera igikuru n'amahoro naho wakwisiga gikoto erega mama w'umukondo nturinde kwita mugondo kuko umukondo utibiye n'ubuze umukobwa kugorwa nawe yo bari hagikobwa kandi wahicenda ugatora indwi n'akarema umugabo mwiza si ubw'ibyo agaciro ahubwo n'ubwo agaciro murakoze yari Tereza mukunda abantu nyise mutima ukeye ntuba wihembe nzira kubeshya nkakunda kuvuga nk'uwabigize umwuga n'akarengo ntirivuga ukuze rivuga urizi kuko urizi n'uwagize ijambo kandi hakunigwa n'ijambo uzunigwe n'uribwiye nkunda kandi gusetsa kuko gusetsa n'ibintu byanjye nasanze bitanga amahoro mu mutima kandi bigatuma umuntu ahorana umutima ukeye ndi Tereza mukunda abantu umuntu w'abantu akunda ubuntu kuko ufise ubuntu aba afise abantu ubuze ubuntu aba abuze abantu n'ibintu kandi ahorana intuntu nakarenga ugutunga siko gutunganirwa ariko impinga n'abagenzi murakoze ndabifurije guhorana umutima ukeye mwica kivugo nabahaye icyo cyese harimo iyo majyambo amwe amwe yosanga agora bamwe bamwe muteze inka nk'akarorero ni izina ry'ikirundi baha umukobwa kenshi na kenshi umukobwa mwiza nkawe risigura yuko uwo mukobwa bamuteze inka bazomukosha urumva rero ukuri kose uri wewe kandi wikunze nawe uri muteze inka ureke kwiyanga reka kwikundwa akaza wibuza byiza byakazoza ushobora kuguma ukora ibintu wikundwa akaza wiyononera ubuzima ngo ukunde ukunde kubera uwashatse kuguta ntimurinda gutata umuntu iyo yashatse kuguta cyangwa atakigukeneye ntimurinda kuba intambara cyangwa ihaba ingorane arashobora kuvuga ati ndabivuyemo akaguta mutarinze no gutata rero wewe urimenya ukikunda hanyuma kazoza kawe ntukonone ngo urikura kugerageza kwikundwa akazi muteze inka wanjye rega niyiraburika mwa yera bakunda kuvuga mu kirundi n'inka naho yirabura ikamwa yera yaba nifise amabara ikamwa yera igikuru si the outside inyuma igikuru ni muri wewe umaze kwitahura ukikunda n'ibindi biraza erega niyiraburika wanka kwirabura byose ukaburuka runyira kuburara utibagiye n'ibigwaro ushobora kwikwegera ushobora kwanka kwirabura ukiyonona hanyuma ugasanga wikwegeye n'ibindi bigwara ugasanga bikugiriye ingorane igikuru n'amahoro naho wakwisiga gikotoro igikuru ni kuba ufise amahoro muri wewe naho wakwisiga gikotoro gikotoro ni bya bivuta bikomantaye umuntu yisiga bakunda kwisiga ngo ni iby'abakecuru wowe ufise amahoro ukatwirambika ko nk'uko nabigize uguma usa neza ntawe ugucije mu igisha hanyuma kandi erega mama w'umukondo mama w'umukondo ni ijambo ababyeyi bakoresha mu kwerekana urukundo bafitiye abana babo ni nk'uko navuga sweet heart mu cyongereza erega mama w'umukondo nturinde kwita mugondo ibyondo abantu benshi barabizi witaye mu byondo wasa neza uvamo usa nabi kuko umukondo utibiye ntubuze umukobwa kugogwa bashaka gusigura bati ubwiza bw'umukobwa cyangwa ubwiza bw'umuntu uwo ari we wese ntibutuma atagira ibibazo waba mwiza waba utari mwiza cyane uretse ko twese turi beza ntibituma utazogira ibibazo umuntu wese agira ibibazo kubera umukondo utibi ni umukondo uba umeze neza nyine urumva uratomoye ubutandukanye n'iromba riba rimeze nk'uko rero ufite umukondo utibiye ntibisigura ngo ntuzohura n'ibibazo nawe uzobure mwiza rero igikuru ni wewe kwikunda ibisigaye bizozira kandi ngo umugabo mwiza si uguha iby'agaciro ahubwo ni uguha agaciro umugabo mwiza si uza akugurira V8 ndazi BMW nubwo ngo ni Be My Wife ni uguha agaciro akwereka akamaro kawe akagukunda ukuri kubera niyo agukundira uko usa n'uko ugize gute uzosaza ugira iminka nyari azoca agenda mugabo nagukundira wewe ukuri nawe wamaze kwikunda bizokugirira kamaro nico gituma bavuga bati wankicende ugatorinda ushobora kwahubwo bwiza ufise kamara kononekara wamara kwikwegera n'ivyo bigwara ukacusanga usubiye inyuma n'ukuvuga wankaye ibiringa ugatora ibiringa rero imbere yuko ivyo ufise ivyo ririra n'ivyabandi bari ivyo rirana n'ivyabandi baririra wewe ufise ivyo ufise ukabishima nugera no kubindi uzobishima ariko nutangura ugaye ivyo ufise ubundi uzobigaya vyo bavyiza ubikunze utarabibura kuko on connaît la valeur de sa mère après qu'elle est morte. Wakunda kumenya kamaro ka mama wawe ari uko utakimufise. Nturindire ngo abanze agende mukundu. Bisigura yuko ivyo ufise navyo bikunda ubukibifise bitaragende. Ciao, kora share, subscribe and like.
Urero yari madame Thérèse Miburo mucese yise reka kwiyanka ku mbuga ngurukana bumenyi.
Bakunze baradijwe ya Amerika mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
akajambo kanyuma dusozera muri make uwo hanoriki abakenyezi n'abigeme bariko baraja muri umwuga nk'uko bivuze akajambo kanyuma
no bahimiriza kutitinya icyakimwe ikindi nacyo kwimenya hanyuma ugakora ibigushimisha no vuga nti icambere ubwoba kwikura mu bwo kandi no shimira namwe Rohiane ndabashimiye byimazeyo kuba mwatugize abatumire banyu ikindi nacyo ndabazi kuva kera muri ejo bitebe na Joyeza mwaratubereye icyitegererezo turabona ko abigeme abakenyezi bashoboye novuga nti n'abandi borabiraho gikuru nuko umenye icyo ushaka kubera ubuze icyo ashaka ntafata icyo abonye
urakoze cyane rwose aho muri Australia mu gihugu cya Australia madame Thérèse Miburo twagushimiye cyane ku kanya uhaye radio ijwi rya Amerika twizera yuko muzokongera mu kagaruka nitwongera tukabatera ka moti garuka tuwongere tuganire
urakoze cyane nzobigira nta nihe na ingeshya
urakoze muse mwiza
nam
Beats on the beat, beats on the beat, yeah, yeah. I could be a instructor, I could be your guide, I could be the leader we go to the Kumurongo, I could be your vodka, in the hearty dance, you don't have to worry, girl, I'm looking for your love. I could be a instructor, I could be your guide, I could be the leader we go to the Kumurongo, I could be your vodka, in the hearty dance. Don't have to worry, girl, I'm looking for your lover. Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, man, you call you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. If I test it for my mate, take time, don't rush it. Girl, you know me. I could be your guide, I could be the leader, we go to the Kumurongo, I could be your
vodka in the hearty daily. You don't have to worry, cause I'm looking for new love.
These things I see you've been doing, I like it, baby, how you're moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, can't be calling myself. Mommy, oh, I think about showing you to mama. Baby, you the more you can stay for longer. Putting on me how you did the morning weekend. Call me anytime you can come over. Hey, don't complicate it. If I just step on my knee, take time, don't rush me.
Oh, man, 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 man,